ఇది న్యూస్ విజ్ అమెరికా. Izwi ya Amerika libashikiza ibiganiro byaryo imisi yose mu kirundi no mu kinyarwanda Washington DC. Turabaramukije inshuti muduteze amatwi muri iki gitondo cyo kuwa gatatu itariki 30 z'ukwezi kw'icumi umwaka w'2019 kuri mikro muri kumwe nanje Fidel Niyongabo. Mu Burundi umunyeshuri yitavye Imana bivuye ku nkoni yoba yarakubiswe n'umwigisha ni mu gihe inkoni itakiri mu bihano byo ku mashuri.
Igihano cyo gukubita abana ntigitegekanijwe n'amategeko kuko ibihano byose bitegekanijwe guha umwana biri mu tegeko rigenga iby'indero ariyo bita reglement scolaire.
Uyu ni umushingwamanza Samandari Yohani arongo ishyirahamwe riharanira iby'indero. Imbere yuko dushika kuri iyo nkuru n'izindi nkuru tubafitiye reka tubanze dutega amatwi mugenzi wacu Aloyce Bigirimana dushikiriza amakuru yo hirya no hino ku isaha dufitiye muri aka kanya. Aloyce
urakoze Fideli ariko tuyahere mu Rwanda. Victoire Ingabire atavuga rumwe n'ubutegetsi bw'u Rwanda amenyesha ko atazigera ahagarika umugambi wo gushinga umugambwe wiwe uzotanga kandi n'umukandida abakandida mu matora y'umukuru w'igihugu yo mu 2024 mu Rwanda. Yabishikirije mu kiganiro yahaye umumenyesha makuru w'Ijwi rya Amerika Rudi Elmendorpe i Kigali mu Rwanda. Amenyesha ko afise abanywanyi bakwiye ariko umugambwe wiwe gushika ubu ngo nturigera wemererwa gukora. Ingabire yaramaze imyaka 8 mu ibohero inyuma yahageragereje guhiganwa na Perezida Paul Kagame mu matora yo mu 2010. Ingabire amenyesha ko yizeye ko umugambwe wiwe FDL Inkingi uzokwemererwa ku gihe kugira azobashe guhangana na Perezida Kagame mu matora yo mu 2024. Abantu bashika kuri 42 barafuye nyuma yaho amazu barimwo asenyuwe n'imisozi y'ivyondo vyatewe n'imvura nyinshi yaguye mu ijoro ryo ku munsi wa mbere rishira umunsi wa kabiri mu burengero bwa Kamerune mu gisagara ca Bafusame. Byashikirijwe n'ikinyamakuru ca leta ejo ku munsi wa kabiri. Igisagara ca Bafusame kiri ku birometero 185 mu buraruko bushira uburengero bw'umurwa mukuru Yaounde. Perezida wa Kamerune Paul Biya yarahujije imiryango yabuze ababo. Inama nshingamateka ya Leta Zunze za Amerika yaratoye yongera iremeza ejo ku munsi wa kabiri integuro y'itegeko rihana Turukiya ku ruhara ico gihugu cyagize mu gutera uburaruko bwa Siriya. Turukiya yagirizwa kandi guhungabanya agateka kazi na muntu ku bwoko bw'abakurde. Abashingamateka ba Amerika barerekanye amakenga ku ngingo yafashwe giturumbuka na Perezida Trump yo gukura abasirikare ba Amerika muri Siriya. Bavuga ko iyo ngingo yatumye Turukiya yirukana abarwanyi b'abakurde bafashije Amerika kurwanya umuhari w'iterabwoba wa leta ya Kiisilamu. Ivyo bihano niyo vyaja mu ngiro bizobuza Turukiya kugura ibirwanisho bikoreshwa muri ico gihugu ca Siriya kandi bihane amabanki yafashije igisata ca kisirikare ca Turukiya muri urwo rugamba ndetse n'amatungo y'amafaranga ya Erdogan muri Amerika afatwe. Muri Amerika umupadiri wa Katolika muri leta ya Carolina y'Epfo yashikirije ko yankiye Joe Biden yahoze ari perezida wa Amerika gusangira mu misa ku munsi w'Imana uheze kuko ngo ashikikiye uburenganzira bwo gukorora inda ku bibungenze batabishaka. Patiri Robert Morey wo mu ishengero Katolika mu gisagara cha Florence muri leta ya Carolina y'ubumanuko avuga ko gukuzamwo inda biteye kubiri n'imyemerere hamwe n'inyigisho za Ecclesia Katolika. Biden hamwe n'abandi ba demokrate bagenziwe bari mu kurondera kuzohiganwa na perezida w'umurepublikane Donald Trump mu mwaka uza bakabashigikiye uburenganzira bwo gukorora imbanyi kubata yifuza. Trump nawe akaba yarigeze kuba ashigikiye ubwo burenganzira ariko muri iki gihe akaba abirwanya. Ubutungane muri Pakistani bwarategetse kuwahoze ari umushikiranganji wa mbere Nawaz Sharif arekurwa indwi umunani akaja kwivuza. Nawaz Sharif yaciriwe gufungwa imyaka indwi ku vyaha byo kurya ruswa, ivyaha we hamwe n'umuryango wiwe bavuga ko bishingiye kuri politike. Uwo yahoze ari umushikiranganji wa mbere amaze igihe afise ibibazo bikomeye vy'amagara ahari mwibohero, umuryango wiwe hamwe n'umugambwe wiwe bagiriza leta y'umushikiranganji wa mbere Imran Khan kumwima uburenganzira ahabwa n'amategeko bwo kwivuza. Tugarutse muri Amerika, Lieutenant Colonel Alexander Vindman, umusirikare akomeye ari mu bahanuzi bajejwe umutekano w'igihugu mu biro vya Perezida wa Amerika, yabwiye ejo ku munsi wa kabiri abajejwe amatohoza kuri Trump ko yari afise impungenge ku vyo Trump yasavye mu kwezi kw'indwi k'uyu mwaka vyuko igihugu ca Ukraine gitohoza abanyepolitike batavuga rumwe nawe. Vindman atangaza ko byatumye abimenyesha abakuru biwe bamukurira. Vindman yarumvirije kandi kiganiro kuri telefone Perezida Trump yagiranye na Perezida wa Ukraine Volodymyr Zelensky mu mpera z'ukwezi kw'indwi k'uyu mwaka. Nyene abagize inama nshinga amateka ya Amerika bose bakaba bazotora ku munsi wa kane bemeze gutanguza amatohoza kuri Trump yisunze amategeko nk'uko bayivuga.
Urakoze Aloyce Kumakwa. Radio Ijwi ry'Amerika i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Umwanya w'amakuru yo mu karere k'ibiyaga binini tuyahere mu Burundi, aho umwana w'umunyeshuri wo kwishure shingiro rya Cyarama riri mu buraruko bw'isagara cya Bujumbura yaraye yitavye Imana bivuye ku nkoni yo co kumubiri cahagaritswe mu ndero yo ku mashure. Ni inkuru y'Ijwi ry'Amerika rifatanije n'abanywanyi baryo, tuyisomegwa na mugenzi wacu Desire Hatumwimana ari Kigali mu Rwanda.
Isoko ry'Ijwi ry'Amerika ritumyesha ko uwo munyeshuri w'umwigeme w'imyaka 13 bivugwa ko yishwe n'inkoni akubiswe n'umwigisha kubera naniwe n'akabazo k'umwimenyerezo. Shadia Nishimwe akaba yarahiga mu mwaka wa gatanu ku ishuri ishingiro rya Cyarama riri mu gisagara cya Bujumbura. Isoko ryacu ritubwira kandi ko umwe mu bigisha bo kuri iryo inkuru ku maradiyo akorera Bujumbura avuga uko vyagenze.
Harejo ku ishure niho ngo umwigisha yabahamagara kuri tablo kugira ngo aje gukorisha giharuro, hanyuma ngo caramunaniye umwigisha ngo caramukubita inkoni yo ngaha ku rutugu ngo ni kumwana ngo guca atembagara. Amaze gutembagara rero baramutora, bamutoye baca bamujana muri direction mu biro. Bamaze gushika mu biro rero ikintu cabaye ntibashyotse bamwirukangana kwa muganga ubwo nyene kuko baciye bamugumiza mu biro. Umwana ashacikanira rero mu biro, umwana yarapfuye bazana ikiziga mu masaha ya saa cyenda y'umugoroba kandi umwana yapfuye mu masaha yine. Nico kibazo rero cahabaye.
Isoko ry'Ijwi ry'Amerika rivuga ko vyagoranye kubona abavyeyi b'uyu munyeshuri yitavye Imana. Ico bikoze abanyu bavuga ko ari bahagurutse kumuvugira kuko asanzwe ari ntaho nikora, kandi kubera kurengerwa n'ivyabaye atashoboye kuja habona kugira agire ico avuze. Ariko kandi hari n'abandi bavuga ko uwo mwana ashobora kuba yarafise ingwara y'intandara ivyuyu mubanya hakana.
Ntitwovyemeza ko bibahitanywe n'izi ndwara kuko umwana yagiye kwishyura akomeye. None nk'umubyeyi nawe uri umubyeyi agiye kwishyura akomeye agataha ari kiziga kandi ukumva ko habaye ikiba yagize ikibazo kwishyure kandi icyo kibazo caciye kumwigisha, wo cubisobanura gute?
Inyuma yaho ibihugu vya Buraya bigera kuri 18 bifasha ingingo yo kubuza igihano cyo kumubiri mu mwaka wa 2008, Burundi nabwo bwahavuye bwisungiye ingingo. Vyongeye amasezerano mpuzamakungu y'agateka k'abana yo mu 1990 yarasavye ko agateka k'abana kubahirizwa ku ishure. Mu makuru umushingwa manza Samandari Yohani arongoye ishirahamwe rihanira ivy'indero bafashe bige yigeze guha Ijwi ry'Amerika avuga ko inkoni itari mu bihano vyo ku mashuri.
Ubu aho tugeze haba mu vy'amategeko, haba mu bijanye n'indero y'abana na cyane cyane nko ku mashuri, igihano cyo gukubita abana ntigitegekanijwe n'amategeko kuko ibihano byose bitegekanijwe guha umwana biri mu tegeko rigenga iby'indero ariyo bita reglement scolaire. Iyo nayo barategekanya buri gihano, bagategekanya n'ingene gihanwa.
Muri rusange ibihano bitekanijwe ku munyeshuri ni kumukura amanota mu ndero, kumusohora mu ishuri hamwe no kumuta mu muvyeyi. Ku bijanye n'uyu mwigisha wo ku ishuri shingiro rya Cyarama yagirizwa kwica kubera igihano yatanze kinyuranye nibi. Isoko ryacu rivuga ko igipolisi cy'Inyamiramabi kitashoboye kumubona kuko yaciye akura meza, kikaba caciye gihagarika umuyobozi w'ishuri hamwe n'umwunganizi wiwe bagirizwa ko baba bamufashije guhunga.
Banywanyi bijwi rya Amerika, uretse kutwumvira ku mirongo ya FM, ku mirongo migufi ya shortwaves, kuri Facebook na internet mushobora kutwumva biciye ku matelefone yanyu ngendanwa. Kuba twumva muri Tanzania muhamagara ku nimero guteranya kabiri gatanu gatanu kane rimwe rimwe kabiri ubusa rimwe ubusa gatandatu icenda. Abatwumva muri Kenya namwe mugahamagara kuri guteranya kabiri gatanu kane kabiri ubusa gatanu kabiri icenda gatatu kabiri icenda kane. Kuri mwe mutwumva muherereye muri Amerika muhamagara kuri guteranya rimwe gatatu gatanu rimwe icenda 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 gatanu rimwe umunani gatanu. Ijwi rya Amerika ryongeye kubashimira kuba mudahengeshanya kuryumviriza. Ijwi rya Amerika ni radio yanyu.
Mu Rwanda ihinguriro rya Volkswagen ryashikanye ku isoko ry'u Rwanda imodoka za mbere zikoresha umuyagankuba. Abayobozi b'u Rwanda bemeza ko izo modoka zizogabanya imyuka igeramira ikirere yava mu modoka zikoresha essence na mazutu. Inkuru y'Idonido na mugenzi wacu Asumta Kaboyi.
Izi modoka ziswe e-Golf zizatangira gukoreshwa mu Rwanda ku bufatanye bw'amasosiyete y'Abadage Volkswagen na Siemens. Iki kigo Siemens kizajya gitanga uburyo bwo kongera umuriro w'amashanyarazi mu modoka. Abayobozi ba Volkswagen batangaje ko izi modoka zatangijwe mu Rwanda ari iza mbere uruganda rugejeje ku isoko ry'umugabane wa Afrika. Izi modoka ziswe e-Golf ntabwo zateranijwe mu Rwanda, ahubwo zakorewe mu Budage zizanwa mu gihugu. Hakurikijwe ibitangazwa n'abayobozi ba Volkswagen, iyo iyi modoka yujuje umuriro ishobora kugenda ibirometero 230 ariko biterwa n'imiterere yaho igenda. Imodoka nyine zo zatangijwe gukoreshwa mu Rwanda zizajya zongerwaho amashanyarazi aho Volkswagen ikorera mu cyanya cyahariwe inganda imasoro. Gusa biteganijwe ko hazubakwa handi hantu 15 hirya no hino mu mujyi wa Kigali aho kongereramo umuriro w'amashanyarazi. Umuyobozi wa Volkswagen mu Rwanda Rugwiza Ngoga Michael avuga ko mu mezi ari imbere izi modoka ziziyongera zikagera kuri 20. Yumvikanishije ariko ko izi modoka atari izo kugurishwa, ahubwo zizakoreshwa mu mushinga wo gutwara abantu mu buryo bwihariye. Muti bigenda bite cyangwa zikoreshwa ku buhe buryo? Umuntu wese wifuza gukodesha izi modoka yifashisha programu ya telefoni mu gusaba gutizwa imodoka ya Volkswagen mu gihe runaka. Ganira koze Serge ukorera Volkswagen wigisha abashoferi niwe wadusobanuriye imikorere y'iyi modoka mu gutangiza iyi gahunda.
Ino modoka ikozwe na batiri hanini, ifite batiri ituruka imbere ikarinda igera inyuma, bivuze ngo n'umwanya wa boot ipiri ya reserve ntaririmo. Ishobora kugenda ibirometero 130 wayicaginza yose. Ino modoka ni mu kije ntabwo nje gukemura ibibazo cyangwa kwishaka cyangwa turufuza ubunye ko yakwisoka ya gitaro nuko ifite modoka ya ibereka mu ibyo bwo cyangwa ziwe wa cyangwa ifite amashanyarazi wawe da bizi twari fata urakubira cyangwa
izo bantu kandi ndo ifasha cyarazi iza cyuka bya mbere bwo kaga bizese tubigana byo byikije vesa zo bantu
ndo kwitegura cyane yo kwaya ibya kumwe
izi misi bwo mapi ya cyarazi abara kana bwo nza kazi kuko mutura amashanyarazi tubigenda imada 10 ibigura gutuma bazakoresha modoka bazaje bamasaha amegereje kuzura ministre yuta twandira iki kibazo kuko tuzaba bafite ikinyabiziga azafataga uko yacyama amashanyarazi n'ibitisha
ushobora gukora niyo iwawe ushobora gukora igiparitse mu igaraje ku kazi ari uwinshi gura ndi nuko ngumva iki ari imwe yatangiye kugira iri buryo bwo kugira ngo umwanya w'igaraje bajye baguha indi ukayishyira indi ukayishyira.
Bwana Thomas Shafo agarari Volkswagen Afrika yavuze ko ibyo kugura imodoka ku bantu cyabo kitagira kweguzi cyazo agira ati izi modoka zigamijwe kugurishwa abantu ku giti cyabo. Turashaka kora igihe ryayo kukoresha tumenye ko akora ese tukanamenya niba zizagurishwa cyangwa zizagurishwa. Gusa henze ku batiri yayo ubwayo ni amadolari 8,000 ariko mu gihe leta yafasha akagiye igashya mu buryo bworoheje ishoramari urugero kugabana imisoro byashoboka ko ari ubwo zajya ku isoko. Imodoka zikoreshwa amashanyarazi za EGFO zizagerwamo umuriro nijoro kuko zishobora kugira ibitero 300 utajemo kandi kuri sitasiyo yazo kongerwamo amasaha 4 uwashaka gushyira muri izi modoka akoresheje uburyo bwo mu rugo bumara amasaha 10. Asumta Kaboyi, Amerika, Kigali.
Mwana kumiriza radio izi ya Amerika litaria niruwa shodi se mkiruri mnyarugwa. Imyakiri ilesen hali mkumana vya lepeyi ituto za vya vya ubicha nyi. Niho nyanga teka kasa mundu vya vya kozgu murundi kuwa mwyo mbili na chumiatan. Kwa mashira higi garukura na sipeyi, zebe sei. Kwa siyon burespu ya kuwa internasuri migwi gansa. Rata angaja kufisa kuru ize ukumita ibagarika ake kugie kusoka vya kurundi wa magarira. Kwa sipeyi, tangura kuyenya mumashira mge. Gwazoshu kupilikira nizanez. Mwurudu shikizu nyesha mkuru wachudie klave.
Hari peke mirongo ibiri n'itanu z'ukwezi kw'icumi mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi n'indwi amushikiriza manza mukuru wa sete mpuzamakungu mpana ba CPI yatangaje cese ko abacamanza bamuhaye uruhusha rwo gutunguza amatohoza nyezina byaha bitandukanye byakozwe mu Burundi kuva mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na gatanu. Icyo gihe hari yahize umwaka iyo sentare ikwirakura icyo yita intamara mu mahoza examen preliminaire de France. Madame Bensouda yavuze ko amatohoza ariko akorwa yerekeye ubwicanyi bw'inzirakarengane ihonyango ry'agateka ka za muntu y'uruzuba y'abantu ugufungira abantu ubusa ukubaza kunyagutwa n'ibindi. Bensouda yavuze ko byinshi muri byaha byakozwe n'inzego za leta ndetse ko ahamagarira leta ko hari ibirego by'abatavuga rumwe nayo boba barakoze ayandi mabi. Inyuma y'imyaka ibiri ayo maze atangaje urunani rw'ishami ryigenga rukana niyo CBCI coalition burundaise pura penale internationale mu Faransa rw'urufisa mu kwiye kurubanza rwiye gushika imbere ya sentare me ndigarura kwa gorona ni
haje kunirwa urusoro itangazo uguhumuriza cyane cyane ababuze babo yango yabo kwivya ko umunsi umunsi umuntu ashoraza yuko ugiye gusanganizwa biye kurunkungane babuze igihugu
gorona rugikara abakore babi ni yango ya kwitegurira gukurana kugurubanza bibaye ngombwa bari hamwe mu mashira hamwe
bikaba rero karakaje kuko urunani rwacu rushanzwe rushigikira ibikorwa bya sentare mpuzamakunguru gukorana nayo gukurikira ababuza babo imiryango yabo kwisuganya ko kwitegura gukorana n'ivyo biro by'umushikiza manza yugufasha abariko bagitohoza na cyane cyane ko bakwiye kuja hamwe mu mashira hamwe bakamenya ikibanza bafise imbere yo sentare bakamenya byo bemerewe abafite n'ubumenyi buhagije bashobora kwiyandikisha kugira ngo bazokwikurikiranire urubanza canke bahe uruhusha abashingwa manza baheze babakurikiranire ivyaba imbere y'iyo sentare.
Ubwo runani rubona ko imyaka ibiri heze ayo mahoza atangujwe atari myinshi nk'uko abakorewe amabi bavyibaza
na cyane cyane kugira ngo baronke inkuru y'imvaho imyaka ibiri si myinshi ku buhinga bwo bukenewe n'uburyo bukoreshwa
gushe kuko amadosiye y'igihumbi n'amajatandatu amaze gushikanwa imbere y'iyo sentare peyi numwe mubafashije kugira ngo aya madosiye ashikanweyo yaheruka kubwijwe ijya Amerika ko uyu mwaka udahera itahe idasohotse. Maitre Aruniongere ari no mu runani rw'abashingwa manza babanira abakore mabi
tukibaza yuko muri uyu mwaka w'2019 hashobora gukurikirana bamwe bamwe bazokurigwa n'icyaha umushikiriza manza ajije kwerekana neza yuko ivyaha vyakozwe bisanzwe bikurikiranwa niyo sentare mpuzamakungu mpana vyaha araheza agashira ku mitahe y'abakurikiranwa n'ivyo vyaha akagira nabo ashenza mu butungane
kuva mu kwezi kw'icumi umwaka w'ibihumbi bibiri na cumi n'indwi. Inyuma y'iminsi ibiri gusa CPI itanguje amatohoza Uburundi bwace butera akagere iyo sentare burayivamwo. Ijwi rya Amerika ryabajije umuvugizi wa CPI ingene iyo sentare izobigenza mu gihe Uburundi bwase gukorana n'iyo sentare kuva mu ntango y'amatohoza. Fadi El Abdallah yarahumurije abafisa makenga. Hari inzira zitatu zishoboka abantu bashobora kwishikana bonyene ubwabo imbere ya sentare nk'uko n'ahandi ku isi bimaruba bashobora gufatirwa mu bindi bihugu bari mu ngendo. Hari n'imitahe rw'ibanga ukekwa agatembera ataco yino na tubonyagiye aho yofatwa vyoroshe tugaca tubivuga ko ari umutahe umurondera kandi ntikibuza ko abakekwa ko ivyaha bahagarikwa nk'uko vyabaye Libya ni Darfur mu Sudani ego bishobora guteba nk'uko vyagenze kuri perezida Omar Ebeshir muri Sudani ariko imitahe ntisaza nyuma y'imyaka cumi barafatwa aba bashobora gukingirwa ubutegetsi gihe kanaka yama mu nyuma bigahinduka amayeri nimidukoresha Siri ivuga ko yashimye gutanguza amatohoza kubera uru za politiki zadutse mwaka w'ibihumbi na cumi na gatanu zazimaze guhitana abantu igihumbi na magana abiri abantu ibihumbi barafungwa abandi bazwa ibihumbi magana ane nabo batizabo barahuma tube ni inkuru Kigali ku bya Amerika.
Thank you.
Radio Amerika i Washington DC ni mukiganiro Amerika na kivuga ku vya Amerika muri kase no mugezemmo ateguye kandi mushikizo na Thomas Kamirindi.
Neza Congress inteko ishinga amategeko ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika umutwe w'abadepite ikomeje kumva abatangabuhamya urwego rw'amaperereza kuri Perezida Donald Trump w'ishyaka rya Republikani. Abademokrati bamurega gutatira indahiro y'umukuru w'igihugu. Aperereza ashobora kugushwa ikirego impeachment mu Cyongereza, umutwe w'abadepite ushokiriza umutwe wa Sena ya Congress. Si ubwa mbere nyamara abademokrati bagerageje gukurikirana Perezida Trump. Mu kwezi kwa mbere 2017 hasimye mike cyane gusa kugira ngo Perezida Trump yimike imirango yigenga Free Speech for People na Roots Action yafunguye urubuga rwa internet rwitwa Impeach Donald Trump Now akadomo ni nko kuvuga ngo turye Donald Trump akakanya muri Sena, rugamije gukusana abantu bashyigikiye ikirego. Urubuga ruvuga ko Trump ari inyuranyije itegeko nshinga kuko atigeze reka utungo we urimo amahoteli ahenze. Abahanga bako Perezida Trump arakomeje kwinjiza amafaranga mu mufuka we aturutse umutungo we bwite byakoresheje itegeko nshinga ribuza umukuru w'igihugu cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika kwakira impano z'abayobozi b'amahanga. Mu make byo bivuga ko akoresha umwanya we kugira ngo yigwizeho umungu. Urubuga Impeach Donald Trump Now akadomo org ruracyafunguye kuva rero mu 2017. Nk'uko rubigaragaza, rumaze kubona abantu barenga miliyoni 1,400,000 bashaka umutwe w'abadepite wa Congress utanga ikirego impeachment muri Sena. Uretse urubuga mu 2017 kandi abadepite b'abademokrati banditse umushinga w'umwanzuro usaba impeachment kuri Trump, bamwegera kubamira ubutera. Igihe umutwe w'abadepite wa Congress wiganje abo mu Republican na Patriot abadepite 363 nayo barabanza utuye abadepite 50. Ibi byamye patumbi byatumanye hari gato bitwabi bageza abere nshi kuri Perezida Trump biramikiye mande ngunga mirungu n'umutwe ko mu kwambere y'umwaka kugera cyane gushe adepte batukari batanze yabo imira inyanzuro byita basme rusange ya Perezida Trump ashoboye kazi yatuwe ari umweza nguni w'abantu bo mu moko atari abazungu no mu madini atari abakristu. Iyi nshinga n'inyanzuro yose ntayiho kugeza ubwo Nancy Pelosi aragarije ku itariki 24 kwezi kwa cyera gushe ko adepte ayoye watangiye amaperereza yawo bwite ku mugaragaro yatewe n'umukozi hejuru wo mu nzizi y'igihugu zishinzwe uti watujwe ko Perezida Trump yasabye mugenzi we wa Ukraine guhura inkiti za ruswa ku munyapolitiki w'umunyamerika wo mu ishyaka ry'abademokrati Joe Biden. Atavuga rumwe na Perezida Trump bemeza ko iri ari ishyano rishobora gutuma aregwa mu Sena akabonishwa yatsiba agakura ku butegetsi. Iyo utwe wapite umaze ukwezi ukora by'umwihariko wumva abangabonye batandukanye nshuti zacu igana rikana cy'umunsi na gihumurije mbashimiye ko bagiteze amatwi. Mugire umunsi mwiza, mwari kumwe na Pasika Mirindi murakarama.
Tunese mwakurikiranye makuru ibiganiro twari tubafite kuri saha ahaniyo bigarukiye. Tushimiye kuba mwaduteze amatwi, ndimutangwe no kubanda kudukurikirana ibiganiro byacu mu Kirundi no mu Kinyarwanda iminsi yose kuri Radio Ijwi rya Amerika, radio yanyu.
Been listening to news information Kirundi and Kinyarwanda from the Voice of America in Washington.